Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi muduteza amatwi. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro vyo kuri no saha. Kuri uno musi wa gatatu, tariki 9 z'ukwezi kwa kabiri, umwaka w'ibihumbi 2016, kuri mikro muri kumwe na Oriane Itangishaka.
Yo amajwi ho nubu baratepse nubu kumwe ngo bategeze kuyamamaza bo baratukubwira ati amazi ari hagufi ngo geza aho hiyo araho mu masoko ngo arabara yazanye mugabo bawe twamara kuyabahereza bo baca bitahira.
Uyo ni Ntakirutimana Charles umunyagihugu w'umurundi aba mu kigwati ca Kagwema avuga ku kibazo c'amazi muri ako karere. Ni mu kanya gato kandi turabashikiriza yandi makuru yerekeye ivyashikirijwe n'icegera c'umushikiranganji wa Amerika ajejwe migenderanire n'amakungu yavuze kubijanye n'abakuru b'ibihugu bo mu karere k'ibiyaga binini. Ni mu kanya gato. Ugwaruka gwegamiye imigambwe mu ntara ya Kayanza ruvuga ko rubanye neza muri rusange, naho biriko biruko hari bamwe nk'abaserukira imigambwe FNL ishami rya Gwasa na MSD bavuga ko hakiri agahaze. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Ugwaruka gwegamiye imigambwe rubanye neza muri rusange, ariko akanya ko kuganira kutubazo dushobora kuhaduka hagati yabo ntigahuta karaboneka. Nshimirimana Adalbert arongoye ugwaruka gw'umugambwe FNL ishami rya Agatogwasa.
Abanyamigambwe mu gwaruka nta kibazo mbona, kuko ntibaterana amabuye, nta gutukana, umwe ararengana uwundi akarengana mu vyiwe nta kibazo. Akari kahazi nuko hashobora kuba hari akabazo, mugabo ntiduhurire hamwe ngo tuganire kuyako kabazo kuri tubatorera umuti. Hari hakenewe ibiganiro biduhuza abanyamigambwe bose. Iyo hatumwe ko igiko ibiganiro dushobora guhuriramo, twoshobora guhuriramo bakaza bose tukavyita batwese abanyamigambwe n'abanyamadini n'abanyamashyirahamwe yigenga aho nitwotorera umuti yakabazo kuba kariko kose. Murakoze.
Niba Ruta Jean Marie Vianney arongoye ugwaruka rwa MSD avuga ko batarabwagiza n'ugwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi nubwo bitarayangara cyane.
Ku bijanye no mu yindi migambwe ugwaruka bamwe turabanye neza, mugabo gusa nk'umugambwe uri ku butegetsi duca dusanga umenga ntibigenda neza, kuko kenshi baturaba nk'uko umenga turabakeba, ukamenga ntitura abantu, bakamera mbere nk'abatwino ku buryo n'ahantu uri umenga bagutunga agatoke.
Aho birashika ngo mushyiraneko nk'uko duhora tuvyumva ahandi mu zindi ntara.
Kugera ubu kuri iyi saha ntiturashyirana ku mugabo keretse nk'abari mu nzego bamwe bamwe bashobora gusanga ugasanga baragutoteza bakakubwira nk'amajambo. Ubu nkajeho nk'akarorero je barambwiye ngo nishikane mu mugambi SNTD-FDD, mugabo naravyanse.
Muri ivyo biyago nta baserukiye umugambwe uri ku butegetsi SNTD-FDD bahabonetse. Bamwe mu ndongozi za SNTD-FDD mu ntara ya Kayanza bamenyesha ko bariko bifatikanya n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza mu bikorwa rusangi byo kubaka amashure muri komine Muhanga kuri uwa kabiri. Kuri uwa gatatu umuhango wo kuvugana n'userukira ugwaruka rw'imbonera kure za SNTD-FDD mu ntara ya Kayanza twari tuwufise yahavuye aguma afatirwa, ariko aca tubwira kuri telefone ko atangorane ugwaruka arongoye rufitaniye n'iyindi migambwe. Ijwi rya Amerika ryagumye rigerageza guha mikoro n'abandi baserukira ugwaruka rw'iyindi migambwe, ariko bashimye kuvugira inyuma yayo ko babanye neza muri rusangi n'abandi. Ivyemezwa n'umuhanuzi wa Buramatari ajejwe imibano Nyabenda Melchior ati vyashobotse kubera amanama menshi.
Vyifashe neza cyane kuko nuko mumaze kubyumva kuva amatora aba gushika n'uno munsi mu Kayanza turacara ba kabiri mu byerekeye mu by'umutekano. Ni ukuvuga yuko abanyamigambwe n'ugwaruka tubanye neza cyane hamwe n'intwari nta kibazo gihari. Icyo dukora ni uko kenshi tukunze guhuza, turahuza kenshi, turaho intwari irahuza n'abanyamigambwe igahura n'ugwaruka. Abanyamigambwe niko kitubaha ibikorwa baza gusigura ugwaruka rwabo kugira ngo ugwaruka ashe gutembere. Ugwaruka gushimirwa bwa mbere kubumatira umutekano, icya kabiri bakiga kukundishwa igihugu. Ivyo maze kubikora ko bazatya kazi na muntu baheza nabo kwiteza imico gihe.
ivyo biyago vyatunganijwe n'urunani rw'amashirahamwe y'abaskuti mu Burundi reja na ASB mu mugambi amahoro mu Burundi bigafatira cyane cyane kunyifato yoronga gwaruka mu matora imbere n'inyuma yayo. Jean Claude Nikwibitanga aratubwira ihangiro y'ivyo biyago.
Intumbero nuko ubwo gwaruka mu butandukane bwabo tushobora kubashira hamwe bakaganira twabahaye ivyigwa bishobora kubafasha kugira ngo baganire ingorane zisanzwe tubona mu kibano cha misi yose. Hariho nk'uno munsi ibintu bijanye no kukundisha ugwaruka igihugu, aho bavuga bakabereka ninde mbega uwo twifuza ko yoba umurongozi mwiza, tukabereka ibintu bidahara kugira ngo umuserukizi mwiza.
Ubwo gwaruka ruhorikiye mu migambwe itandukanye gwararonkejwe n'izindi nyigisho ku bibazo bihanze ugwaruka n'ingene ngo bisohokamwo. Mu Kayanza, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi ry'Amerika.
Arakoze cyane mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze kuri iyo nkuru. Mu kiyaya cy'uruzi Rusizi ku ruhande rwa komine Gihanga mu ntara ya Bubanza havugwa ubukene bw'amazi meza. Abakenye amazi kurusha abandi n'abanyagihugu bangana n'imiryango 2000 baba ku mutumba Kagwema, abo nabo banywa amazi mabi bavoma mu ruzi Rusizi. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Amazi asa n'intatazi ni abanyagihugu bo ku mutumba Kagwema muri komine Gihanga intara ya Bubanza bakoresha bakongera bakanywa. Aya nayo bayavoma ku ruzi Rusizi ruriho ku birometero 3 vyaho baba. Aba bana twahuye bavuye kuvoma ku Rusizi babwijwe rya Amerika ko kuri uno wa kabiri amazi ya Rusizi yari yabaye meza bagereranije no mu minsi iheze.
Ebe no musabaye meza
kariya
hora sana ya nabi
ni mutije ko batera ingwara none.
Ah, tafa kwinywera
kubera ingamu Kagwema mutagira amazi none.
Ah, sinzi ngene babikoze.
Uwe huga mwana uwe na gute amazi wana rimeta?
Na musi ya wane meza munga kumuse wa ya hora sana avi.
Mura faku nyore?
Ego.
Mbeki nime akoresha nigi?
Yogu tekesha na yoku.
Ujumu kenyezi azgu kuizi na jami buro spesiozi na wenyene tuwa huye ni chibondi mugongo avuye kuvoma ku Rusizi yi kore ibido yuzu ya mazi atari meza. Avuga ko naho ayo mazi ya Rusizi bayihereza ari mabi, ingaruka ari mbi ku magara yaba ayo bavyeyi canka y'ibibondo.
Asa nabe ntayo duteka dupfa ko namazi mabi dupfa ko nk'ukunyene.
Ntabwo bamufise yuko imazi ya
bo bayikari mwinzoka.
Urumva wamira kwa muganga n'uruvya rwawe?
Yego, twama kwa muganga kubera tunywa amazi mabi. Ezi hamazi dufise natwe twaha we nk'abandi.
Umugabo azwi ku izina rya Ntakarutimana Charles nawe nyene n'uwo ngaho mu kigwati ca Kagwema ati shavuka bategetsi atakindi babarondera ko taramajwi ivyo babemerera ntibabibahe.
Yo amajwi ho no baratepse no wo kumwe kwategeza kwiyamamaza bo baratakubwira ati amazi ari hagufi ngogeza ho hiyo araho mu masoko ngo arabarayazanye mugabo bawe twamara kuyabahereza bo bace bitahira garantizo biheze batubwira ngo bubanza ngo imeze neza kandi intara za Kagwema kugenda Gihungwe Gihanga eshe mbere harakinya amazi sinzi ngo abakubwira ngo yuko bafise amazi Kagwema nzo kazi twishye.
Umukuru w'umutumba Kagwema ngenda kumana Kente Mark arazi ubukene bw'amazi abarongoye barimwo ikibazo kimaze imyaka myinshi. Uwarongoye umutumba Kagwema aremeza ko abategetsi babemereye amazi meza mu kurindira iyo ngabire, asaba ko baba barabakomorera amazi ku mugende uri hafi yaho baherereye watanzwe n'ishirahamwe kwa Rouge Burundi.
Kuko mugambi bari ko baragira turabona ko batubwiye ngo zodushikira amazi azodushikira muri 2016 mugabe icyo gihe turabona ko menga ni kirekire turebye ubuzima turimwo kacureba nabene gihugu ingene babayeho turabona yuko by'ukuri abantu bagiye kumererwa nabi cyane hejuru y'amazi mabi. Hariho amazi ishyira hamwe kwa Rouge Burundi ryashoboye gukwega ava imuhanza ubakabageze ku rya gatanu. Aho ku rya gatanu uhava uva ku rya gatanu ushika ku Kagwema ni birometero bitarenga 4. Tukasaba yuko leta yudufashe kabera tugabanyiriza kuri ayo mazi kuko batubwiye yuko ayo mazi atari make bakaduhereza twaturanwa kuri ayo mazi hama imbere yuko tuza kurindira ayo yandi.
Singenda kumana Kente Mark arunguye umutumba Kagwema gusa asaba amazi meza vyihuta n'ututwara tutwigeme twahuye tuvuye kuva mu Rusizi turatera kamo ko kuronswa amazi meza. Uyasaba bande
abategetsi
ibubanza. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Icegera cy'umushikiranganje jejwe imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amakungu ku bibazo vyerekeye akarere ka Afrika, Linda Thomas Greenfield, amenyesha ko leta ya Perezida Obama iriko igerageza gukora kugira ibiringo vyategekanijwe n'amabwirizwa shingiro vyubahirizwe mu karere k'ibiyaga binini. Linda Thomas Greenfield havuga ko batemera ko amareta hindura ibwirizwa shingiro kugira bifashe abakuru b'ibihugu kuguma ku butegetsi mu kiringo kirengeye igitegekanyo n'ibwirizwa shingiro. Ivyo Linda Thomas Greenfield yabishikirije abamenyesha makuru b'Abanyafrika kuri telefone ari Washington DC. Linda Thomas Greenfield amenyesha ko leta ya Amerika iriko ikorana n'akarere k'ibiyaga binini n'amakungu kugira yumvisha abakuru b'ibihugu byo muri ako karere yuko kugira demokrasi tsimbatare abanyagihugu bakeneye ko abategetsi bahinduka. Akavuga kandi ko demokrasi nyakuri isaba ko amareta ahindura abategetsi. Umupfasoni Linda Thomas Greenfield amenyesha ko kuvyerekeye Burundi babonye inkurikizi y'ingingo ya perezida yo kuguma ku butegetsi mu kiringo kirengeye igitegekanyo n'ibwirizwa shingiro. Amenyesha ko bariko bakora kugira bumvishe perezida Kabila ko yo kubahiriza ibwirizwa shingiro. Avuga kandi ko berekanye murantunga ko batashimishijwe na gato ingingo yafashwe mu Rwanda yo kukongereza ibiringo Perezida Kagame yemerewe gutegeka.
Ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo. Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Nshuti mwese muduteze amatwi, tubibutse ko radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC kavugira mu Burundi kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda, naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 kuri FM I Kigali. Site yacu internet nayo ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ubu naho rero ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza mutegurirwa na studio Ijambo mu Burundi. Murakoze.
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma.
Yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza?
Eh, erega mwarasizwe Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Bakunzi ba studio Ijambo, ndabaramukije ndabahaye nikaze muri cha kiganiro cyanyu
Ntorere Kazoza.
Jerome Niyonzi mbanemeshe kino kiyago, ntisangwe mwese duhana ijambo.
Sangiri kiyago,
sangiri jambo ni Kazoza. Kazoza
kaze kandi mu gice cya kabiri cya kino kiyago tugirana na honorable Agatogwasa asanzwe ari cegera cy'umukuru w'inama nshinga mateka y'u Burundi, aho turiko turabira hamwe aho ahagaze ku byerekeye akaga igihugu cy'u Burundi uno munsi kirimo, aho hijya no hino kuva amatora baye haboneka ubwicanyi, haboneka abarundi bapfa ku bwinshi, abandi ugasanga barategwa hijya no hino. No munsi bamwe baragezaho bavuga bati hakwiye mbere ibiganiro vyogirwa hagati ya leta n'abahunze igihugu, abandi batahubwo vyobera mu Burundi gusa. Eka mbere hari n'abageraho bagira bati harakwiye inteko mva makungu zoza gukingira abarundi muri kino gihe biboneka ko bicwa bunyamaswa no munsi rero agatogwasa twifuza kumenya ico yiyumvira kuri bino bihe igihugu kirimo honorable agatogwasa nk'umwe mu barongoye urwego ruvugira abanyagihugu uno munsi mwebwe mubona yuko ico kura barundi muri kano kaga ari giki
je narabivuze kuva mu kwezi k'umunani narabikwiye nabo twa tunabo dusangiye ibikorwa hari inyabuna vyihuta vyihuta ibiganiro hagati y'abarundi bidakumira bitunganywe niyo nzira yonyene yodutuma twirinda akajagari twirinda ihungabana ry'umutekano kujyamana kibi byarafashe umwanya kugira ngo nivyo biganiro vyo hagati mu gihugu bitangure amakungu yaragerageje nayo nyene gufasha mugabo murabona yuko ntibiriko biratera imbere gose kuko kimwe cyoco je nemeza yuko amahoro agirwa n'abankana kuko abakunda nabo babasanzwe bayafitaniya ntangorane uyu munsi rero ibiganiro ko hariho umugwi ubijejwe nibaza yuko ukuntu biriko birakogwa kumviriza wumvirize bamwe hamuzoje kumviriza abandi ego ni imwe mu nzira mugani baza ku inzira irashe kwa ruko bose bumvirizwa icyarimwe kugira ngo ducungure umwanya kandi nibaza yuko kubavuga ati byobera byose mu Burundi barashaka kuba ivyo bavuga ari byo ariko je nkavuga nti none byobera gute mu Burundi kandi tuzi ko ari hanze uyu munsi batokwidegembya baramutse baje ngaha mu gihugu
ariko abari hanze benshi bavugwa uno munsi ubutungane gusa n'ubumaze kuzabura batuma kuri utoki yuko bashobora kuba bagize ko bo baragize uhara mu itembagazo ry'ubutegetsi
naho nyene nagomba gushika mu gihe umuntu avuga ati wewe naka twara gusohoreye umutahe urumva ko umuntu amubwira ngo ngwino tuganire ngaha mu gihugu ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi ico ni kimwe ariko none hoho nitwavuga ngo abo kirazira kikazirizwa yuko bumvirizwa bari iyo bari burya ntikubari nko kubaha impigi yuko noneho bokoresha ingufu n'ingimba kugira ngo bashike ku byo bipfuza je nibaza yuko mu byukuri nimba bari bashatse gutembagaza ubutegetsi abatware bakagira amahigwe uwo mugambi wabo ukaburizwamo boraba icoruta ikindi hagati y'ukubandanya babakumira nuko babovuga bati mwebwe ariko murafise amafuti aya naya 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 nivyo twovuga na vyose hariho bimwe bimwe tutobemerera kukarorero hanyuma kandi ikindi je nibaza yuko kuri iki kibiganiro iyi komisiyo uyu mugwi ujejwe ibiganiro hano hagati mu gihugu warukwiye nyabuna gukorana nuri ya mugwi mpuzamakungu ibiganiro bakabikorera icyarimwe noneho bikaba ibiganiro bifata umwanya mugufi naho atabavuga ati ni nakashamiranye na naka biragaragara yuko hariho uruhagarara cyane cyane ngaha muri Bujumbura no mu makomine amwamwe nk'iyo za komine Mugamba za Burambi n'ahandi umuntu aza yumva rimwe na rimwe abo bantu ibyo aribyo byose sinibaza yuko uwo muntu yagiye gutora inkoho yagiye gutora grenade sinibaza yuko ikibazo ciwe ushaka kugitorera inyishu ushaka kukivuga ati je buryo urya muntu ari karagira ukunuko nuko kubera mbo ni ibintu kunuko nuko si uwo munyagihugu muri kucenda juru hariya yitungiwe na yasuka nibaza yuko hoba hariho abantu b'abanyepolitiki bona bo bashaka nabo guca ku bwo butegetsi abo rero urumva rero nibo rero bakwiye rero kuganira rero na leta ukuntu ivyo vyohagarara iyo ngimba ikavaho hakabaho kuje inama n'ingingo kugira ngo ingorane zihari zitoregwe umuti hama nkuko byose byakomotse mu matora je nibaza yuko umuti nyezina uzoboneka biciye n'ubundi mu matora ariko imbere yuko amatora yoba nuko ubwa mbere na mbere abo bahunze bishoboka yuko babanza bakagaruka mu gihugu kugira ngo n'ubundi ayo matora abe bose bashobora kuyagiramwo uruhara kandi nibaza yuko hagezeho abarundi dukubita katima mpembero tukaraba amasezerano atandukanye n'imyumvikano itandukanye byari bisanzwe bihari biduhuza noneho muri uko kuganira ibyo bikatubera nk'umushinge duherako nk'uko uyu munsi ari izimvugo ziriko ziravugwa ngo amahonyabwoko n'ibiki n'ibiki je no saba umurundi uwo ari we wese yaba umuhutu yaba umutwa yaba umututsi cyane uko yo kwita kose ntihagire umuntu amuzirika ku catsi amubesha ngo namushigikire mu bidashigikirika je maze imyaka 52 ubu ndashobora kwiheza kahise ku Burundi nitonze nkabona ibinyegezwa bimwe bimwe muriko novuga nti iki kibazo bavuga ngo cihonya bwoko nakagwi kabantu babafise inyungu ziwabo bashaka gukingira canke bashaka gushikako si kibazo c'abarundi bose nimwashaka murazompinyuza nimwasanga micombero itunga giwe yagenda agahamagara abatutsi bose ati nimuze dusangire na rose cyane wundi mutware uwari we wese muzo wamumbarira ni haba bwa bunyonyezi bose twumva ngo nakaturi ya mamiliyaridi ni haba hari numwe agenda agacamagara bo basangiye ubwo kuti nimuze na rose muzoheza mumbwire yuko koko hari ubwo kubusha kwiyumvira guhonya ubundi mugaba akagwika abantu karashora kwitwaza ubwoko kugira gakora ishano ngo gakingire ibyo gafise canye gashikire ibyo kipfuza gushikira rero nuko atamurundi numwe yoba umuja w'ivyumvira umwe nibyo
mu biganiro bimaze iminsi bibera hagati mu gihugu bigwa n'urya mugwi washinzwe haramaze kumvikana benshi basaba bati ibyizwa shingiro risubigwemo ikibazo cy'ibiringo bagifute ibyarusha bizimangane muhagaze ngaho
ntihagire umuntu aza guteragira ibyiyumviro mu bantu ngo ejo nibazi wanyu kubabaza uravuga ukuri avuga kuriya nibareke abantu bavuge ibintu uko babyiyumvira ntibavuge ijambo batamitswe iyo ngingo nayo nyene abantu barayumvikanye kwiyarusha nibayubahirize ntacyo yica
arusha hari nabavugana nabo muri ibyo biganiro bati arusha ahubwo nifutwe yose
ubutabona akamaro arusha yoba yaragize kugira ngo abarundi habeho kwemerana na gatoyi niwe yovuga ati nibayifute mugabo je nibaza yuko arusha nubwo atari nk'injiri irafise icyo yafashije uyu munsi hano hari wacu mu Burundi nta muntu yo kwiyumva yuko ari kivume kubera akomoka mu bwoko kanaka hanyuma ikindi naco none umuperezida atwaye imyaka 10 ntihagije burya yakoreye neza igihugu nibo mushimira none abavuga ngo nibabikure muri Tanzania kuva bikukira 1961 gushikuno munsi kiretse Nyerere yatwaye imyaka myinshi gusumba abandi uwamusubiriye mwinyi yatwaye imyaka ingahe uwasubiriye mwinyi mukapa yatwaye imyaka 10 uwasubiriye mukapa Kikwete yatwaye imyaka 10 nuzenye Magufuli wumva ari wakangahe kandi arazi yuko inyuma y'imyaka 10 y'imyaka 5 azo afisa amahirwe yo gusubira kwitoza niyagira amahirwe bakamutora na marame mugabo inyuma iyo myaka mu 2025 ntazosubira gusubira kugira gutengwaze yitoze ivyo arabizi si kibazo rero kuri we kukino netweho twumva yuko twoguma twishishitira ngo ntihakabe kuvuga ngo biringo ngo ndibagire gute
ariko bavuga gucyo bagashyiragira bati none honorable Rwasa kuba ariko rakorana n'ubutegetsi muri muri ico kiringo ibyo avuga n'ibyo yemera sibimwe
je ivyo nemera ni demokrasi nkeza buntu ihera ku mwene gihugu igaherera ku mwene gihugu si demokrasi umutware amutegeka ngo je ivyo jaka nibi
mugwaruka rupfa muri kino gihe rundi rugahohoterwa rundi rugahunga igihugu mwavuze ko naba FNL barimo no munsi aba FNL bamwe ariko baricwa abandi bakaba bapfunzwe mu mabohero bavuga ko Rwasa yabahevye barakurenganya
barandenganya mugabo kandi si bo barundi kuko abanyepolitike benshi aho gukora politike ngo bavuga imigambi yabo bashima guteranya abandi ngo bikunde baronke aba bayoboka
mukurangiza rero ubwikanyi buri mu Burundi muri kino gihe ninda zobuhagarika
ubwikanyi buri mu Burundi buzohagarikwa n'abarundi twebwe nyine ubwacu igihe umurundi wese mu batware n'abarondera gutwara twese twokumva yuko igihugu ari tunga rusange amahoro ntiyo ntibwoca kabira taragaruka gaba mu Burundi
aya mabi ariko aba mu gihugu honorable agatogwasa mubazo yabazwe ntarimo
cyo nayo nzobazwa kuko nta ruhanda yafisemo
reka ndagukengurukiye nsozera na kino gice cya kabiri cya kino kiganiro nibutse ko numunsi cyari ikiganiro kidasanzwe aho twashimikiye cyane ku kiyago cya honorable agatogwasa icegera cy'uburongoye inama nshinga mateka tukaba twagiye tugaruka kuri bimwe bimwe mu byo barundi bibaza kuri honorable Gatogwasa no kumizera y'abarundi hamwe no kuce yumvira kugira uburundi buve muri kano kaga muri kino gi ndagushimiye no kuba witabye ino kiganiro
ndabakengurukiye namwe kuba mwa mpaye kano kanya kugira ngo nishure kuri ayo makenga bamwe nabandi
reka jero minyo nzima nshimire nawe wahisemo kumviriza kino kiganiro ikiyago cha politike ntorere kazoza ndakwipfurize kuroranirwa mu bawe no mu vyawe naho buta
cyari ikiganiro ntorere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
cyuti mwese mubandanye gutwumviriza iyi ni radio ijwi rya Amerika zamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Dusangira ijambo.
Kira.
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka nyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 i Kigali
turabaramukije gwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika
ahani naho duherereje ibiganiro byacu byo kuri no saha mwakoze kudutega amatwi tubutse kandi yuko mushobora kuronka andi makuru y'iradijwi rya Amerika kuri site yacu ya internet iyo ni wezitatu@ radio yacu voa@com kuri Facebook no kuri Twitter adresse zacu ni voa radio yacu aho mushobora kuronka naho nyene ayandi makuru y'iradijwi rya Amerika n'ibiganiro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mwakoze cyane kudutega amatwi ku makuru yo kuri no saha ibindi biganiro by'iradijwi rya Amerika ni mukanya kari imbere Samuel Nigice mwakoze cyane.